Bandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Aba bantu icyatumye bamera gutyo inyigisho bahawe kandi n'ubu ntagisigura yuko ko bagarutse bazibye. Aho rero niho niyumvira yuko inyigisho ikugwa n'iyindi.
Uyu ni Pasteur Diridiri arongoye ishengero Guérison des âmes mu Burundi avuga yuko abayoboke baze biyange ndakuma na baherutse gutahuka mu Burundi bakeneye inyigisho nyinshi kugira ngo bashobore gusubira kubana neza mu kibano. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri bake ko umuyobozi mukuru wa Facebook Mark Zuckerberg arenguka kuno wa kabiri nejo kwa gatatu imbere y'akanama kajeje ubucuruzi mu namashinga mateka ya Amerika. Mark yatanguje Facebook aza kwisigura kuvyagirije ivyuka amabanga y'amamiliyoni aharugwa mu 87 y'abakoresha urubuga rwa Facebook akoreshwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Urubuga rwa Facebook rwagirizwa ko mu matora ya Amerika yo mu 2016 rutashoboye guhangana n'ikigo co mu Bwongereza citwa Cambridge Analytica. Coba carivye inyidondoro y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni kuri Facebook kiyakoresha mu ntumbero yo kubajuragiriza muri ayo matora. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye amenyeshamakuru mu biro vyiwe White House ko kubona ikigo kijejwe iperereza mu gihugu FBI carubahutse gusaka umuburanira ku muhingamo w'ejo kwa mbere arakambaro kibara Michael Cohen aburanira Donald Trump. Ejo yavuze ko abagize FBI bamusatse bafashe amajwi yaho yavugana na Donald Trump n'impapuro zerekana ingene yarishe umukinyi w'amafilme y'abakuze filme pornographique mu rurimi rw'Igifaransa. Uwo mukinyi akaba yari yagerageje gushira habona bimwe mu byo yerekana ko bagendanye akongera agahabwa n'amafaranga na perezida wa Amerika Donald Trump kugira ngo adeke iyo dosiye ntabandanye kwivuga. Ikinyamakuru cy'Abongereza Reuters gitangaza ko umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari azo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2019. Ni inkuru ije nyuma y'aho abatari bake bamaze igihe bibaza nimba Muhammadu Buhari azo kwiyamamaza mu gihe amagara yiwe yagiye aramukika. Uwo mutama w'imyaka 75 yamaze igice kitari gito cy'umwaka uheze mu Bwongereza kwivuza indwara ibiro byiwe bitashimye kumenyesha. Abatavuga rumwe na leta baramwagirije kuba atarafise ubushobozi bwo kurangura amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu kandi ko na leta yiwe itariko irangura ibikorwa byayo nk'uko bikwiye biturutse ku kugoyago yakwiwe. Radio y'Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumvaho muri mu makambi atandukanye arimo abarundi n'abanyarwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika uramutswa igisata cha unicita ku mpunzi ku isi RCR Filippo Grandi ariko aragendera Uburundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe numenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ariko arakurikiranira hagufi no nkuru. Raymond, amahoro ngahe Bujumbura?
Na mahoro neza Diane.
Filippo Grandi ari mu rugendo rwiwe amaze kubonana nabande abo babonanye mwashoboye kumenya ibyo mubavuganye?
Ego Diane yatanguye kubonana n'umushikiranganzi w'intwaro yo hagati mu gihugu hanyuma ubu akabaheje kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Twamenye ibyo bavuganye na cyane cyane Filippo Grandi arongoye igisata mpuzamakungu cyabonekera by'impunzi ku isi. Yavuze yuko ari mu rugendo mu karere ariko araba iby'impunzi muri aka karere k'ibiyaga binini, hanyuma akavuga yuko Burundi nabwo bufite impunzi z'abakongomani zirenga 73,000 ariyo camuzanye kugira avugane n'u Burundi icyo iryo shyirahamwe ryofasha. Ariko rero bavuganye n'umukuru w'igihugu n'ibijyanye n'impunzi z'u Burundi zoba ziri mu bindi bihugu.
N'urugendo rushitse mu gihe RCR na leta y'u Burundi co kime n'abandi bakora muri ico gisata badahuriza ku bitigiri by'impunzi z'abarundi zoba ziri mu makambi atandukanye, ico kibazo hari ico bagarutse ko abo bagiye barabonana nawe.
Ego yaba Ale Diomede Nzeyimana wabikegera cuvugira umukuru w'igihugu ico kibazo twakimubajije ekana Filippo Grandi. Ale Diomede Nzeyimana wabikegera cuvugira umukuru w'igihugu yatumenyesheje ko ico kibazo bakivuganye ko kandi yuko bashima inyishu bahawe ngo narya haseri vuga iki twegwe dutanga ibitigiri kuko turavye abo twanditse mu makambi baherereyemo. Hanyuma mu gihe leta y'u Burundi nayo ivuga iki abo mwanditse hariho abasubiye gutaha kugushaka kwabo. Hanyuma uyo arongo ya seri yemeje yuko kubera iyo ngorane yagumye ivugwa baza barasizeho umugwi baza baratanguye gusubira kwandika kugira barabe kubitigiri ari bya bindi cyangwa byoba byaragabanutse, hanyuma wihurize ko na leta y'u Burundi.
Urakoze cane gose Raymond Zimana, ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tugaruke ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze Diane.
Tukibutsa ko Filippo Grandi hagendeye Burundi mu gihe ejo ku munsi wa mbere yari yagendeye igihugu cy'u Rwanda, ku munsi wa gatandatu naho yari yagendeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yabonanye n'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rusenda. Mu gihugu cy'u Rwanda naho urukiko rukuru rwo mu Rwanda rwamanutse mu cahoze ari komini Kayenzi, ubu ni mu karere ka Kamonyi, kuburanisha bwana Leopold Munyakazi yirukanywe muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Turi kumwe n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Eric Bagiruse ariko arakurikirana ino nkuru. Eric, amahoro mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Ni kweri kugo rukiko rwamanutse mu Nyakazi aho uyo Leopold havuka hamara ikoro mu ruburanisha kuki?
Diane, nk'uko baze kubivuga urukiko rukuru mu Rwanda rwamanutse ikayenda aho ariko nyine ndabwo ni mu karere ka Kamonyi kuburanisha Dr. Leopold Munyakazi. Ni kubuga Leopold Munyakazi kuko avuga ko umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga yamuhariye mu buryo we avuga ko ari akarengane kubera ko ngo yaramusabye arabyangana kuvuga ngo rero mu bujurire bwe yasabye ko urukiko rwamanuka rukaza kumuburanishiriza aho bikekwa ko yakoreye ibyaha ari n'ahavuga.
Ibyaha by'iki?
Ni ibyaha bya jenoside Diane.
None kuri uno munsi habaye iki, urubanza rugeze?
Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi kiri kuba ndetse ari naho urubanza rugeze. Ni umucamanza kugenda yumva abatangabuhamya rumwe umwe, kugeza ubu rero hagezeho umutangabuhamya wa kabiri kubera ko babiri muri bagombaga kuba ari abatangabuhamya bafashwe n'itangamakuru kubera inyungu babonye bashobora bagira muri urubanza kubera ko baravuga ko bafunga imitungo ya Munyakazi. Ni ukuvuga ngo rero umucamanza yabavanye ku rutonde rw'abatangabuhamya. Ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu mu bamaze kumushinjura ni ku ruhande rwa Leopold Munyakazi, nta n'umwe ugira icyo amushinja ku byaha bya jenoside. Baravuga ko wenda ko watangiye uwitwa watangiriye abandi ari witwa Asteria Nyiravundo yabwiye umucamanza ko mu by'ukuri atazi ikintu na kimwe kuri Munyakazi yaba yaragiriye Abatutsi, ubwo ni ukuvuga ngo yaba jenoside nk'uko abishinjwa. Mu bamaze kuvuga rero uko ari batatu, uwa kane wenshize ntaramwumva, barahuriza ku kuba Dr. Leopold Munyakazi yaratunze imbunda ariko bakavuga ko naho bari baturanye nawe ntabwo bigeze bumva ayirashisha. Bakavuga ko ndenda rimwe yabaga ayitemberana mu muhanda ariko ngo ntabwo yigeze ayirashisha. Gucamanza ati ni gute wavuga ko yatatirashishije se aho yagendaga hose abaguri nawe akavuga ngo ntabwo bigeze babumva isasu riturika riva muri.
Urakoze cyane gose Eric wagira ubusanda zikwa rutundi utubike makuru yacu yo hanyuma uze kugaruka ututuzaniye.
Ndagushimiye Diane.
Muri makuru kandi turiko turabararikira tuza kugaruka ku muhango waho perezida w'u Rwanda haza kurahiza ministre mushasha aza gusubirira Musoni James araza kurahiza kandi nabandi bayobozi bazoyobora urwego rushasha rushinzwe iperereza mu gihugu cy'u Rwanda iyo nkuru tuyibemereye cisaha imwe n'iminota 30 ku makuru yo mu Burundi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda tumira amategato hamadukomeze n'ikiganiro wanyu mu ntara. Nuko rero uno munsi mu kiyago c'abanyedini turagaruka kuvyerekeye abayoboke b'umwigemeze biyange ndakumana baheruka gutahuka bava mu gihugu cy'u Rwanda n'inyuma yaho binje muri ico gihugu cy'u Rwanda bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo banse yuko bandikwa muhinga bwa none. Uno munsi mugenzi wacu Diane Ndonse yatumiye abanyedini kugira ngo banuganze ico kibazo reka tumuhe ikaze muri studio Bujumbura atangura twakirira abo bari kumwe.
Rera Emmanuel Ntakarutimana muri mu biro bijejwe gushikiriza inkuru nziza mu nama y'Episkopi Katolika turabaramukije.
Turabaramukije.
Namwebwe David Ninganza muvugira ikigo kijeje guharanira ineza y'abana namwebwe turabaramukije.
Ndabaramukije neza cyane.
Yego namwebwe Pasteur Diridiri murongoye isengero Guérison des âmes yo mu Kinindo namwebwe turabaramukije.
Murakoze. Ndabaramukije.
Yego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'ingene abayoboke bitwa Zebia bivugwa ko abonekegwa baherutse guhunguka bava mu gihugu cy'u Rwanda bakwiye kwakirwa hano mu gihugu cy'u Burundi mbona kwiye kwakirwa gute kuko ni impunzi zihungutse ariko zisanzwe zishika no mu mihana iwabo bakwiye gufashwa gute abo bantu gome David
abona abantu ubwa mbere b'abarundi kandi abantu bagize ibibazo bihambaye ibibazo byakoze ku mutima abarundi benshi ibibazo byakoze ku mutima imiryango yabo byakoze ku mitima abana babo no kuvuga ko hari ingo zari zarasambutse kuko usanga umugabo n'umugore batari kumwe hariho abana batabaye kumwe na se canke nyina n'abavyeyi bose wasanga umwe yatwaye umugwi umwe wundi agatwara wundi mugwi rero bisigura ko iki ari giye gihambaye kandi gikomeye dusaba ko abarundi benshi batobifata bisanzwe kuri iyo miryango mu gihe mbega umuntu atashe muri barya urashobora gusanga hari umugabo yacijira hiwe akazana undi mugore kandi ugashusanga nabo bana yarabavyaye mbega ubice bigenda gute urashobora gusanga hari umukenyezi byashitse bikagora ingena rera abana akarya ikivi cy'itongo umugabo atamuhaye ruhushi bega uyu munsi bica bigenda gute hanyuma rero ari amategeko igihugu isanzwe igenderamo iyo umugore yataye urugo cyangwa umugabo baramwagiriza icyo twita bando iyo bahevye abana baramwagiriza icyo bita deresema uyu munsi yaje bega n'umwanya wo gushyira mu ngiro ivyo cyangwa n'umwanya wo kwiyumvira bega umuryango ndakunda iyo nyine icuba yareka aravuga ati igihugu gihera ku muryango iyo twubatse umuryango tuba twubatse igihugu bega none umuryango aba bantu baje urabona ko baje igitumbuka igihugu kibona uko nyene no kuvuga ko tudahendanye n'abategetsi pakizi wati mbere abantu baje ari 100 bingahe turabakirira rimwe kuko tumenyere bavuga bati nyawo nashe tuje inama nyene tubakira aho ni igihugu hari umuryango nawo ubagira ati abana baraje bega ndabyifatamo gute urumva ko hari ikibazo muri administration yari ku nzego zo hasi no kuvuga ko mbega umukuru mutumba nyumba 10 aje ndashimikira cyane gusoma inzego zo hejuru mbega mustante arabyifatamo gute ni havyuka amatati muri aba uyu mugore atashe arashira mu nzu yiwe kushaka kwiri mu wundi mugabo aba bana batashe nabo bataye abavyeyi bo buruva ni nk'umwana zibibazo hanyuma rero amateye ku Burundi ko sanswe yubatse baratwereka inyene ba protege amateko nayo gukinga cha ayo mateko rari rakine aravuza kantu kabuze kuko ntatwereka neza iyo umuntu agize inkurikizi kukubera ukwemera kuko leta ivuga kwirayike leta kandi nivyo leta nigira idini yegamiye mbega iyo umuntu akomerekejwe n'idini iyo umuntu akomerekejwe n'inyisho z'iyo dini n'amategeko ayahe akingira umuntu n'amategeko ayahe afasha umuntu kugira ngo asubizwe mu vyiwe kubera iki ninkuko yagiriwe icaha canke yakomerekejwe n'umupolisi canke n'umusirikare urumva n'umuguntu umukozi wa leta
ego turi kumwe na pasteur Diridiringa ha ngira ngo yatubwira mbega abantu nkabo babakurikiye ukwemera kujanye gucyo bafise ingene bafashwa mu masengero canke hari handi mategeko nyene ajanye n'amasengero nyene afise ingene ashobora kubashigikira
je niyumvira yuko abo bantu barigishijwe icyatumye ibibazo byose biba ni inyigisho bahawe rero ingene bo kwakirwa icyo ngira ngo ababijejwe bo kwiga ikibazo cy'umuntu wese kuko ntibisa bose ntibafise ibibazo bimwe bo kwiga umuntu wese ikibazo cy'ingene bakiga abajeje kwakira abantu bamwe nabo harabo ubutegetsi harabarongozi ku nzego zose icyo rege nta kintu kivuga ko mugabo numva aba bantu icyatumye bamera gucyo ni inyigisho bahawe kandi nubu nta gisigura yuko ko bagarutse bazihebye aho rero niho niyumvira yuko inyigisho ikugwa n'iyindi ayakwiye ko higa uburyo bwo kubegera mu buryo bwiza bw'iteka bakigisho kugira ngo bave muri ivyo bintu
ego Frere Emmanuel Ntakarutimana abayoboke bo kwa Zebia bamwe baravuga yuko bacitirirwa Ekleziya Katolika mbego no munsi bahungutse mwoho mubaha ikibanzi ki
Ekleziya Katolika iratunganije mu buryo bubatse neza kandi uru rubanza rujanye n'ivyavu kwa Zebia ntirutanguye ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na munani vyari bimaze gutangura kandi mu ntango z'ukwezi kwa mbere ku mwaka w'2009 umwepiskopi ashinzwe paruwasi ya Rukago ariho hari Businde hariya muri diocese ya Ngozi yaramaze kumenyesha icese yuko atanze impanuro agabisha abantu bakurikize indinganizo ya Kiliziya Katolika ukitegerezwa gukurikizwa ntivyakunze gushikaho mu mwaka w'2012 yandikira Zebia ikete ry'icese amubuza gusubira kwigisha no gusengera Businde kuko muri Ekleziya bifise indinganizo bitegerezwa gukurikira n'amategeko dushingira ko barayabibutsa ariko ntivyakunze hariho abatari bake bari muri uyo murwi bagomvye kwandika bandikira musenyeri na warayarishura abashoboye kwishura ariko ico tubona nuko abantu bo muri diocese Ngozi gusa kuko bamwe muri bo hari habava ngaha i Bujumbura hari habava mu yandi ma diocese bisaba yuko iki kibazo kitokwicarirwa nabo hariya Ngozi gusa cyo kwicarirwa n'imice itandukanye yo mu gihugu hariho ivyo vy'ukwemera n'indenganizo y'amadini ariko nkuko uyu mugenzi wacu wo muri Sojepa yarahejeje kubivuga ni bibazo biri mu mice myinshi bisaba yuko ntuzeye haba abantu bari mu mice itandukanye basubira kwicarana bati iki kibazo tucicarire gute hanyuma bica bibizana n'ikindi kibazo kijanye n'amadini ukundo kuba ukuganira kugira ngo ibibazo bye nibi bitegwa n'amadini ntibibandanye biba kuko urabona biragara ingaruka zitaringe ndazi neza abepiskopi katolika bo mu Burundi ico kibazo bariko baraciga bariko bararaba ukundo bo kwakira abo bantu bandanye baganira mugabo ivyo ari byo byose amategeko akurikizwa aguma ari yayandi kuko ntahinduka kandi namwe kwisi yose
bobo barasaba yuko bo bandanya ukwemera kwabo bakabandanye basengera ku kibanza cy'Businde muri commune Gahombo muvuga muti nubundi ingingo ni kwakundi nyene nta kizohinduka
igitabo cy'amategeko ya Ekleziya Katolika kwakurikizwa nta bantu bashobora kwishingira ngo twebwe ngaha twagize ahantu gusengera icese ku izina rya Ekleziya Katolika canke ngo turi yubatse gutya tugize umugwi muri Ekleziya Katolika bitemewe n'umwepiskopi arongoye aho hantu ari ibintu bikuye henshi naho ngo vyemezwe n'inama y'abepiskopi Katolika yo mu Burundi ivyo rero bariko barasaba batagombye gukurikiza ayo mategeko ntibikunda byaranse mu myaka yahera n'ubu bizo kwanga nejo bizokwanga kiretse bagombye kubandanya biyitirira irindi zina biyitirira undi mukwi mu gatari ya Ekleziya Katolika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mugitangura David Ninganza muvugira ishiramwe Sojepae mwavuze yuko bakwiriye gufashwa kandi n'abandi babigarutse ko kwakwiye gufashwa mu buryo butandukanye hanini ninde afise uruhare ubwa mbere akwiye gufata iya mbere kugira ngo afashe abo bantu
ubwa mbere hoho abana bantu kibazo cabo kidatogwa n'inguvu abantu kibazo cabo gitogwa n'ikiganiro ikiyago umuntu rero afise ubutegetsi kuri twese ku bantu ni leta leta itezwe gutahura ko abana bayo batashe uko bari kose umwana wawe uko ari kose aba mubi aba mwiza awe umwita umwana w'icangaza utegeza kwica ukiyumvira mbega uyivyiwe ndabifata gute ndabyoryana gute ninde ashobora kumfasha atatakarorero igihe cyo kuri migoromiko gusa ubwa mbere tubibona mu Burundi baragize bati mbega hamwe twokwigisha abova muri izi nyigisho za migoromiko barajaye niko kwemera ibiganiro iyo leta y'ico gihe baravugana na bamwe mu kwa migoromiko bavuga bati nyabuna twebwe izi nyigisho twavanye nazo ubu nibaze turafatanye ubwo rero ikibazo mbega uwo vayo kwa zibi ajaye mbega araje muri eglise catholique iri iteguriye kumwakira araje vyukuri muri eglise ya anglican araje muri gerizo des âmes arajaye urumva ko abo bantu barakeneye abantu babegera mu buryo twita spirituel
mukiri ngaho turi kumwe nabo bari muri ayo masengero ngira ngo barafite icyo bavuga ko arabajije ati mbega ikibazo kiraho mbega muri teguriye kubakira abo bantu nko bavuga ati James ndasubiye muri eklezia katolika cyane ndagiye muri gihe zonde za me canke mu yindi sengero iri ngaha mu Burundi
ivyo nibintu bisanzwe gose kuko si n'ubwa mbere biba e kuva eklezia gitangura mu kinje na ca mbere mu kinje na ca kabiri hariho abantu bata ukwemera ko kwari kuzwe mugabo hariho imigirwa twakoresha kugira ngo abantu babakire bagaruke mugabo bigasaba yuko dusubira kunyigisho ngenderwa ko za Ekleziya Katolika tugasubira tukaganira neza dawe watwese kiya gisabisho no kuvuga iki tukaganira inama y'abatumwa ijanye n'ukwemera iki twita credo no kuvuga iki harimo ibiki uravyemeye tugasubiramwo ibi vy'amabwirizwa y'Imana hari ibintu bikuru bikuru twashya dushingira ko dusanze twese duhuriye muri iyo nzira baca basubira mu muryango ibisanzwe mugabo baje
batagira impongano hari impongano bacibwa
ibyo bivana n'ibiganiro ukuntu biriko biragenda kuko hariho umuntu aza ubona yuko yahindutse yagarutse mukaganira wenyene umusavye uti none ubona wokora iki kugira ngo bereke umuryango wa Kristo ko wasubiye mu muryango vy'ukuri ivyari vyakujanye utakiri muri byo wenyene arashobora gutora ikimenyetso ashobora kugira
ego ega musanzwe uje ko ndavyumva ubwo hajya byaratanguye kuko iyo bamaze kuva ngaha agenda muri Kongo bakava muri Kongo bakaja mu Rwanda bakava mu Rwanda bakagaruka burya iyo ni ishuri rikomeye bariko biga kandi izo bageza ahantu kanaka nicyo gituma kuvuga ngo bo kwakirwa ni ibintu bisanzwe cyane gusa umuryango wose uko wakira nuko babemeye kugenda nkuko umuryango umeze niba baroye mu ishengero protestante nuko biyumva mu ngene basenga bakabavyemeye mugabo cyo nari navuze nubwo nogaruka ko kuko numva bikenewe nuko bijya bintu ntibabyigize baronse inyigisho ni ijambo ry'Imana ravuga muri Yakobo gatatu rimwe ngo ntihakaba abantu benshi biyakwigisha ngo zocibwe imanza zikomeye urabona umuntu yigirira abo bantu bihumbi bakamukwirikira akabura niyabashira bakabamo imbunzi bakicwa bagasubira bijya rero hakenewe yuko batahugwa hanyuma abantu bakabagendera buke buke bakabagenza buke buke kuko iyo nyigisho iraboreza araburegwa ivyo bintu ntabagishobora kuganza ubugingo bwe nkuko byategerezwa no gufata ingingo nkuko bibereye kwabe kubakunda kuko novuga yuko icyo kintu gikorotse nkabo yavuze babaye ivyo bintu mwisanzwe bwo nuko byagaragaye hajya biruzuye ni byinshi rero nk'abantu iyo igiye cyonyine kirabigisha ivyo bibazo bagenda baca mwira bigisha hanyuma rero baronsa abantu bakunda bumva bakabakira bakabayagisha buke buke bakamwereka bijya bintu bize je ntavyunzi mugabo wowe umuntu abizagenda ikimwe cyose cinjiza muri bira bati bibiri ivuga iki kuri iki hari abo nyene botahura yuko hari ibyo bafashe kutari
ikibazo kiraho nyene yuko bavuye mu gihugu cha Kongo kubera yuko ukwemera kwabo naho nyene kudashobye kuronka ikibanza mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene bigenda uko kandi bagaruka mu gihugu cyabo naho nyene bagiye kubwiyomvo nyene nuno musi kandi bakagaruka bimeze gutyo ubwo rukundo rero rukwiye kwerekanwa gute mu nziri yihe nabandi
ahantu je mfite impwenye naha ivyo bintu bari ko barawamwo bacoronka umurongo muri bibiliya ubengura abashyiga bazubanka bazubata urumva ubo nyene bagaca babishira muri uko kwemera kwabo nico gituba rero abakwiye kubakira ubwambere pastor aje kuvuga ibintu yabati erega jewe ntabyonze biga none ko nyakubahwa Frere yatubwiye ati sibishasha bari barabegereye bisigura ko bimwe bimwe hari abashobora kuba babizi abo nibo ba mbere bashobora kubegera abandi bagira kabiri ni intwaro leta kuko abo bantu ntibaba mu kirere baba mu kibano baba mu bantu kandi barakeneye protection speciale kugira ngo dukureho bimwe bita stigmatisation gutumwa ko urutoke Eglise Pentecote baragize ibibazo giheze yavuka Eglise Anglikane ndatse kwagize ibibazo nabo nyene Eglise Catholique nayo nyene igise ibibazo rero nuko iyo Eglise igize ikibazo canke umugwi kanaka na Abayisilamu urumva nico kimwe bateza gufata le strategie no kuvuga ibihuye nico kibazo ntibavuga guma handi bati twebwe bimeze uko iwacu ugomba araza kuko urumva ko ari gikomeye ni gikomeye kuko bifata igihugu cyose bifata bari mu muryango n'abatari mu muryango bifata igihugu n'amategeko y'igihugu
kwegera abo bantu ibyo ni bisanzwe kandi ntawo kwibaza yuko bategereza gushikira musenyeri canke patri mukuru kuko ukundwe Ekleziya Katolika yisuganije tunganijwe hariho kuva ku mibano mito mito barashobora gushikira abandi ba Kristo bene wabo babana bakaganira kandi bizote babishikira inzego bamenye ko ico gikorwa cyabaye kiriko kiraba gihambaye nuko ubu Ekleziya Katolika yotegura ababo iti barya abantu bagarutse ni bene wacu na barundi twarasangiye ukwemera naho hari hakantu kadatomoye ubu none tubandanye tubakira gute babandanye rabavukanye gute kugira ngo ntihagire umuntu aca abashira kure ico n'igikorwa ubu ugitegerezwa gukogwa nkuko no muzindi nzego no mu yindi mice y'igihugu ico gikorwa gikenewe ubu rero nibaza yuko twaraba cane cane ico cyukubakira bagasubira mu ngo zabo mu gihe umuntu ari arategura imibano bashikiramwe no mu gihe umuntu ari kararaba mbe tubandanye tuganira nabo gute
hari no kubereka urukundo byavuzwe na pasteur Diridiri Adrien Mbega basanzwe batahutse ata mpamba batekerewe
aha nk'ibi byose turiko turavuga ni kibazo kinini nivyo mugabo ntitugishire mu butegetsi ngo tugishire mu maesia koma komeye katolika nigende nde ahubwo niyumvira uko hakwiye ubundi buryo bukuhegera mu miryango mu bantu babazi b'inshuti abo basengana nibo bakwiye kwerekana ubwo rukundo ntibabatunga gatoke ntibabacira imanza ntibabakumire bikagenda buke buke bakigishwa kuko numva neza yuko inyigisho ikugwa n'iyindi
kumbri kino kigano ndetse tuzokigaruka ko abegwa nibibazo bose bari nkonga nkwabo muri leta ahanini kuko bavuze ati harabo kuntwara ku mitumba bakwiye nabo nyene kubegera cyane ego reka tubashimire pasteur Diridiri Adrien murongo ye sengero guérison des âmes yo mu Kinindo turakenguruke ko mwitavye ikiganiro
nakoze
Frere Emmanuel Ntakarutimana muri mu biro bijejwe ushikiriza inkuru nziza mu nama y'Episkopi Katolika turabakengurukiye namwebwe
yego namwe murakoze
David Ninganza umuvugira ishira hamwe gitaho ineza y'abana Sojepayo namwebwe turabakengurukiye
murakoze cyane
yego twibutsa abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya America twari ko turavuga kubijanye no kwakirwa kw'abaheruka guhunguka babayoboke bazebia turabakengurukiye namwebwe ko mwari ko muradukurikirana ku kijwi cy'America Diane Ndonse nije na ndemeshe ikiganiro
arakoze Diane Ndonse gice cha kabiri ni ku munsi wa kabiri uza mwakoze namwebwe mwese mwari ko muratwumviza nshuti bakunzi Diane nahazwe mwari kumwe Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ashimire kandi na Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu twemi tuti mugira umunsi mwiza.